Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Nyedirwema wongiye kubasuhuza ikaze muri aya makuru. Mu Burundi ku nshuro ya mbere komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever yavuze ku mugaragaro ko hari Abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'umwaka w'1965.
Abatutsi barafungiye mu 1975. Inigo arabafungiye bise cyane cyane muri Muranza barateye umwaka uheze. Turabona n'amazina y'Abatutsi bishwe bise n'Abahutu.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye, ni perezida wa sever. Mu Rwanda abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Musanze majyaruguru y'igihugu na Rubavu mu burengerazuba ntibabasha kubona inyongeramusaruro mu buhinzi bwabo. Agahenge kagarutse mu ntara ya Amhara mu gihugu cya Ethiopia. Naho muri Nigeri, Jenerali Abdurahamani Chiani yashyizeho guverinoma nshya. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, ni mujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure iyicwa rya Fernando Villavicencio, wari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Equateur. Ivuga ko ari igitero cyakozwe kuri demokrasi. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Jack Sullivan yatangaje ko Amerika yiyamiriza icyo gikorwa cy'ubwicanyi kigayitse cyakozwe kuri demokrasi mu gihugu cya Equateur. Ni mu butumwa yanditse ku rubuga Twitter rwitwa muri iki gihe X. Amajambo akomeye yakoreshejwe na Sullivan yerekana ko igandagurwa rya Villavicencio ari ibintu biteye agahinda kandi byerekana akamaro ko kugendera ku mico ya demokrasi. Igandagurwa ryiwe ryatumye abanyagihugu n'abanyapolitiki bagwa mu gahundwe mu gihugu ciwe. Vyerekana inzitizi demokrasi camwo cyane cyane mu bihe birangwa n'icyuka kibi cya politiki. Inyishu ya Jake Sullivan yerekana ko Amerika itazodohoka kuri demokrasi gukingira abahiganirwa amabanga ya politiki hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruhara mu matora yigenga kandi atagira utunenge. Jack Sullivan, umuhanuzi wa perezida wa Amerika Joe Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu, yatangaje ko mu gihe amatohoza ariko araba ku igandagurwa rya Fernando Villavicencio, amakungu azobikwirikiranira hafi kugira abone ko ubutungane bwubahirijwe kandi demokrasi ibandanije kuba ari nzima muri Equateur. Kuba leta ya Amerika yiyamirije igandagurwa rya Villavicencio byibutsa ko ibitero bikorwa ku banyapolitike bigeramira inkingi za demokrasi. Ibyo byibutsa kandi ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwiyamiriza igikorwa kigayitse nk'ico.
Muri Nigeri, abasirikare bakoze kudeta bashyizeho guverinoma nshya. Fidel Niyongabo baratubwira uko iteye.
Iyo leta igizwe n'abashikiranganje 20 yatangajwe imbere y'inama ikomeye cyane y'abategetsi b'ibihugu bibanyi bya Niger bitegekanijwe kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Nigeria, Abuja. Iyobowe n'umushikiranganje wa mbere Ali Mahaman Lamine Zein yagenywe muri ayo mabanga ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umushikiranganje rero kwivuna abansi General Salifu Modi n'uw'intwari yo hagati General Mohamed Tumba bari mu rwego rw'igisirikare rwafashe ubutegetsi muri kudeta iheruka kuba. Isigwaho rya leta nshasha yerekana ko abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta bariko baratsimbataza intwaro yabo kuva batembagaje perezida yavuye mu matora Mohamed Bazoum mu kwezi kurangiye. Bisa n'uko ari ikimenyetso cy'agasuzuguro ku bategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe SEDEAO bariko babonana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Nigeria, Abuja. Abo bategetsi bakoranye kugira bihweze kugene ibintu byifashe muri Niger. Kubw'ishyirahamwe SEDEAO, ingingo zikomeye ziritezwe gufatwa muri iyo nama. Abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger babona ishyirahamwe SEDEAO nk'igikoresho cy'Ubufaransa bwahoze bukoronije icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu w'indwi baragirije Ubufaransa ko bwarenze ku ngingo yafashwe yo kugara ikirere cy'igihugu cyabo. Iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana urangiye. Ubufaransa bwarahakanye ibyo byagirizo.
Iyo nama Fidel avuze yahuzaga abayobozi muri Afrika y'Uburengerazuba yasoje bavuze ko bashyigikiye byimazeyo diplomasi mu rwego rwo gushakisha uko ikibazo cya Niger kirangira. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu uyobora CEDEAO muri iki gihe yavuze ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro. Inama yabo ibaye nyuma y'iminsi ine igihe ntarengwa cyahawe abakoze kudeta muri Niger gusubiza ubutegetsi abasivili no kugarura perezida watowe Mohamed Bazoum kirangiye bita gezweho. Muri Nigeria abantu bitwaje imbunda bateye imidugudu ibiri iri muri leta ya Plateau majyaruguru yo hagati kuri uyu wa kane bisha abaturage byibura 20 nkuko polisi yabitangaje. Eugenia Mukankusi niwe duteguriye iyi nkuru.
Umuvugizi wa polisi ya leta ya Plateau Alfred Arabo yavuze ko ibitero byabaye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane ubwo abagabo batamenyekanye bari bafite imbunda bisheshe mu mudugudu watangwamo Rawuru bakarasa kandi bakica abantu 17 mbere yo kwica abandi 3 mu mudugudu wa Rayowok uri hafi aho. Arabo yagize ati kubera ibyo bitero abandi bantu batari bake bafite ibikomere bitandukanye by'amasasu. Yanahamagariye umutuzo kandi yizeza ko ababikoze bazafatwa kandi bakajyanwa mu butabera. Urugomo akenshi ruhabwa isura y'amoko n'amadini aho aborozi b'abayisilamu b'abafurani basakirana n'abahinzi b'abakristo. Cyakora impuguke nyinshi n'abanyepolitiki bavuga ko ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ukwaguka kw'ibikorwa by'ubuhinzi birimo gutuma haba kumaranira ubutaka bituma abahinzi n'aborozi bashyamirana nta kureba ukwemera cyangwa ubwoko.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika muri Ethiopia. Intara ya Amhara yari imaze iminsi iberamo imirwano ikomeye yarimo umutuzo kuri uyu wa kane. Ibindi kuri iyi nkuru nanone Eugenia Mukankusi.
Guverinoma ya Ethiopia kuri uyu wa gatatu yari yavuze ko yashyizeho amasaha y'umukwabu mu mijyi 6 yibasiwe n'ubushyamirane mu karere arimo umurwa mukuru Bahir Dar n'umujyi mutagatifu wa Dagbera aho UNESCO yagize ikimenyetso ndangamurage ku rwego rw'isi. Urwego rushinzwe ibihe bidasanzwe mu gihugu rwatangaje ko ingamba zafashwe nyuma yo kuvuga ko ingabo z'igihugu zabohoje imijyi yari ifitwe n'abarwanyi bafatwa nk'amabandi mu karere. Abatuye i Bahir Dar babwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko ingabo z'igihugu cya Ethiopia zagiye urugo ku rundi zireba ko nta bakekwa babahihishe ariko nta rusaku rw'imbunda rwumvikanye. Ababa i Laribera no mu mujyi wa Gondar wa kabiri mu bunini mu karere babwiye AFP ibisa n'ibyo bavuga ko abarwanyi bazwi ku izina rya Fano basubiye inyuma. Ingendo z'indege mu karere kuri uyu wa kane zafunguwe nyuma y'uko isosiyete Ethiopian Airlines itangaje ko ihagaritse igihe gito yari yihaye cyo kuba isubitse ingendo mu mijyi ya Bahir Dar na Gondar. Nta mibare y'abasize ubuzima mu bushyamirane yashyizwe ahagaragara ariko abaganga ku bitaro mu mijyi ibiri yabayemo imirwano ejo babwiye AFP ko hari abasivili batari bake bishwe n'abakomeretse.
Barakoze Eugenia Mukankusi na Fidel Niyonga batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru tuyahere mu Burundi aho kunshuro ya mbere leta yavuze ku mugaragaro ko hari abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'1965. Umukuru wa komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever Pierre Claver Ndayicariye yabitangaje kuri uyu wa kane i Bujumbura. Eloge Birika neza ukora i Nairobi yaduteguriye inkuru irambuye.
Vyari mu kiganiro yagiranye na amenyesha makuru. Pierre Claver Ndayicariye yerekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu 1961 uhereye ku muganwa ruhirwa wa Gasore umuhungu w'umwami Mwambutsa Bangiricenge yahanye ukwikukira ku Burundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu 1965.
Abatutsi barapfuye mu 1965. Inigo bishwe cyane cyane muri Muranza twarateye umwaka uheze. Programa da Tina era tudo bicho, bicho era tudo, era um momento da feira, e foi uma tirada, era um mora, anima, era tudo isso, era tudo. Desudavo, para se cuidar, e morar, bugarama, bugarama, Rusha habaye bicanyi bwahitanye Abatutsi.
Umurwi Sever utangaje ibinyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'intewa z'Abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi ko 72 bwayogeje Abahutu. Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga wa Genocide Canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo byakubwemo Abatutsi mu kivunga, ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe Abahutu bishwe mu rwimo rw'72.
Gice cha Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Twe turagise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikuramwe ababaji aho bataye Abatutsi bishwe mu 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa Abahutu 1972.
Umukuru wa Sever habitangaje kandi mu gihe kuva mu 2020 hari amashyirahamwe y'ababuza babo atacemererwa kuja kubibuka uko bazifuza, cyane cyane yababuriye ku ishuri ryisumbuye ryahitwa ku Ibubu mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi mu 1993 inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'Abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene. Meta Christian Ntakarutimana arongoye urwego rwashingwa manza haja avuga ko abategetsi basana bariko bihora ubwoko bumwe
aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora. Turabona neza yuko ku ntwaro ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse. Intwaro ya CNDD-FDD yamye irangwa nyagati n'amacakubiri y'ubwoko.
Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwego rwa watangaje ko ubwicanyi bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi 72 ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zabishyize ku mukono mu minsi yakurikiye ndayica yatwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiyeko.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose, umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane.
Mu kwa gatanu 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse kuvyemeza asigura ko vyotuma ubumwe bw'Abarundi buhungabana.
Yamaze kuvuga mu 72 ngo ni ho nyabwoko yagiriwe Abahutu ko leta atakivuga ayava mu leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cyongoki none tuzoza turafata akamanyuma ubu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako
iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashyirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'Abatutsi n'abagwanya ivyumviro vy'abanyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona Sever yibanda gusa ku bwicanyi bw'72 yitwaje ko yanka ko amasura zimangana atashingiro bigira. Cyahanse Mushano umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso
ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo 65 rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba iby'imyaka niwe ari muto kuri 1972.
Metra Joanze Bigirimana nawe yibaza ko mu rwisever ushobora kuryanisha Abarundi.
Umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe Abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 hariho Abatutsi bagandaguwe hatari hake, ariko uwo mugwi ntiwigera ibintu ugomba kubivuga.
Ariko umukuru wa murwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko Bigirimana
ibikorwa igihugu cyashinzwe umugwi ntibigamije guteranya Abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze.
Mu gusaza gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu 2008 aho umurwi wa nyuma warwanira mu ishyamba washyira hasi ibirwanisho, yamara kugeza ubu umaze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe Abahutu 72 watangaje ko umaze kuzura ibisigarira byabo birenga 13,000. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ivuga ko iteganya umugambi wo kongera amazi yafasha kuvomera imirima kugira ngo ubuhinzi butere imbere mu gihugu. Intego nyamukuru ni ukugira ngo ubuhinzi burusheho kwitabwaho. Inkuru irambuye tuyigezweho na Pierre Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro barimo ba musitaneri na baburamatari hamwe n'amashyirahamwe yigenga, bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimwo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi na cyane cyane ku kibazo cyo gushyira ingufu ku bijanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cici. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi Odasi niyo nzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushyirwa mu bikorwa.
Impinduka nyamukuru ni yo kuva mukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga kwangana turavye icyazo gukora tugahindura tuja mukoresha amafaranga fisunze imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umujenama wa komine ya Mugina ashikiriza impunge ngafise mu gisata c'uburimyi.
Je patiye ku burimyi uko burimyi turazi n'iryo soko y'iterambere mbega mu burimyi by'ukuri haraja y'amafaranga akwiriye kubwira uburimyi kuko tubumva niyo source y'amafaranga yose turiko turagundura. Ibyo nabivuze kubera iki? Je ndatangara nk'iyo mbonye umugoronome imirimo igashobora kugwara ikasinzikara akavuga ko yabuze ingene yize kurasabwira ashikira bene gihugu aje kuraba imirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Eric umuhanuzi wa Mustaneri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu ikiyaya Timbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Ibyo Nyabiraba badacaje iyo ndiko ndaca muri icyo kiyaya ingene atamaza akwiye ahari cyangwa abene gihugu bagime neza muri icyo kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke dufite Tanganyika dufite Rusizi irikwiga irica abantu.
Mu gihe ubushikirangahe bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushiriwe 2024 Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa Jambo yo mu Isare yabajije umushikirangahe amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero aho yagiye.
Ane miliyari yasohotse yo kuyikora byogenda tubwiye aho ayo mahera yaroye kugira tumenye ko bamwe bazoza barayagira kugira natwe dusubira kuri aya.
Kuri icyo kibazo nyene umushikiranganje Audace Niyonzima yashikirije ko icyihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ibyuko itatubatswe biraboneka ibyo ni ntibihinyuzwa yatukeneye ubukwindi mbere shasha nuko aboneka iyo baraje ikaboneka kugira ngo kiyaya gishobore gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kive mu mwimbi ibisigaye byafite ariko bikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganje Audace Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Iyo leta yashize imbere ni ibyo gutunganya iki kiyaya cya Rusizi imbere nawe iki kiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima nini bita agropole iki kiyaya cya Rugufamu rero leta gifashe yuko choba icyakarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza biri byo ubu byatanguye inyerecho rimwa hamakurikira amashene do valeur.
Nawo kubijanye n'abafundi b'indimo Audace Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa KJK ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganje n'ujanye n'ifumbire ikenerwa n'abarimyi umunsi ku wundi aho izotwara ayarenga imiliyaridi 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga hareti gekanya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ubu naho nshuti zacu reka tubareke mukurikira ikiganiro Amerikana kivuga ku byahise n'ibizaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuitariche chenda yuko zikwa munani ijiumbi magana chenda na mirongu na nagatanu Leta zunzu mweza Amerika ya rashe inuwaru chirimbuzi bomba atomike ya kaviri mubu ya pani inagasaki Jatu mye ubu ya pani bugea merako butinzi na ambara ya kaviri yisi Ikaze mchegea niro Amerikana Nagasaki numuji uri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'Ubuyapani. Intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye ari icyambu gikomeye cy'ingabo zirwanira mu mazi. Yari ifite kandi n'igice kinini cy'inganda zubaka amato ya gisivire na ya gisirikare. Kugeza ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945 yari ituwe n'abantu 263,000. Mu gihe cy'amezi 12 yabanjirije bomba atomike Indege z'intambara amagana za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zararashe cyane ibisasu bisanzwe birenze toni 340 kuri Nagasaki. Amerika yabanje guteganya kuharasa bomba atomike ku itariki ya 11 y'ukwa 8 1945 iza gusanga uwo munsi iteganya gihe rivuga ko ikirere kizaba kimeze nabi. Noneho rero ibyigize mbere ku itariki ya 9. Indege yarekuye iyo bomba bari bise Fatman bishatse nko kuvuga umugabo ubyibushye saa 5 n'iminota 2 mbere ya saa 6. Bombe yari ifite toni 222 z'urutambi TNT mu zindi ndimi. Ako kanya nko guhumbya yahise yica abantu barenga 40,000. Ariko abahanga bemeza ko bashobora kuba barenga cyane kubera ko hari abandi benshi batazwi bahise baba umuyonga ivu. Kimwe cya gatatu cy'umujyi nacyo cyarasenyutse ariko imisozi iwukikije yawurinze gusenyuka kurushaho. Amerika yari yararashe ku Buyapani bomba atomike ya mbere bise Little Boy bishatse nko kuvuga agahungu gatoya iminsi 3 imbere yaho ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945 ku mujyi wa Hiroshima hagati no hagati mu gihugu umujyi warutuwe n'abantu 318 icyo gihe. Hiroshima nayo yari meze nk'umurwa mukuru w'igisirikare. Ubushyuhe Little Boy yateye iguye ku butaka bwageze kuri degre Fahrenheit 270, ni ukuvuga degre Celsius 3870. Kandi Little Boy yari nto kuri Fatman y'i Nagasaki. Ariko yashenye 60% bya Hiroshima, naho imibare ya mbere ikavuga ko ashobora kuba harahise hapfa abantu bagera ku 70,000. Umubare w'abantu bose hamwe bomba atomike za Hiroshima na Nagasaki zishe ako kanya n'abagiye bazira inkurikizi zazo uko imyaka yagiye ishira ntuzwi. Abahanga gusa bapfa kugereranya bakavuga ko barenga 225,000, ariko nyine bazi neza ko barenga. Nizo bomba atomike zonyine mu mateka y'isi zakoreshejwe mu ntambara kugeza ubu. Ariko Amerika yari yateganyije kurasa ku Buyapani bomba atomike ya 3 ku itariki ya 17 cyangwa ya 18 z'ukwa 8 1945 iza gufata icyemezo cyo kubireka. Ubuyapani bumaze kwemera nta yandi mananiza ko butsinzwe. Umwami w'abami Hirohito abayapani bafataga nk'imana yabitangaje ku mugaragaro ku itariki ya 15 y'ukwa 8 1945. Amasezerano ya Burundu yashyizweho umukono ku itariki ya 2 y'ukwa 9 1945 ku bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwaga USS Missouri hagati y'abari bahagarariye Ubuyapani bari bakuriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mamuro Shigemitsu n'abari bahagarariye ingabo z'amahanga zari zikuriwe na General Douglas MacArthur w'Umunyamerika. Ijwi rya Amerika. Perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko yarashe bomba atomike ku Buyapani kugira ngo arangize intambara kandi Abanyamerika 200,000 bareke gupfa. ariko kandi abahanga mu by'amateka na diplomasi bemeza ko atari yo mpamvu yonyine basobanura ko Amerika yashakaga no kwerekana ingufu zayo yo yonyine yari ihariye cyane cyane mu maso ya Repubulika z'Abasoviyeti bari bahanganye mu rwego rw'ingenga bukungu capitalist na communist Abasoviyete nabo bageze kuri bomba atomike yabo ya mbere mu kwezi kwa 10/1949. Shuti zacu ikigana Amerika na cyuyu munsi naha gihumurije.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejeho ikiganiro Amerikana hagataho muri Polonye. Leta yafashe icyemezo cyo gushyira abasirikare 2,000 ku mpaka wayo na Belarusia. Ifite impungenge z'umutwe w'abacanshuro wa Wagner mu Burusiya n'abimukira bashobora kwinjira mu nzira za magendo. Fidel Niyonga.
Ikiganiro cyaciye kuri radio ya Leta umushyikirangano ajejwe kwivuna abansi wa Polonye, Mariusz Blaszczak, yatangaje ko abasirikare 10,000 bazorungikwa kugira bakomeze igikorwa cy'igipolisi n'abajejwe gukingira imbibe z'igihugu. Abo basirikare bazoba bari ku rubibe rwa Biyorusiya. 4,000 muri bo bazofasha abajejwe gucungera imbibe z'igihugu, mu gihe 6,600 bazoba bararindirijwe kugira bakoreshwe mu gihe bakenewe. Umushyikirangano ajejwe kwivuna abansi wa Polonye yatangaje ko begereje abasirikare ku rubibe rwa Biyorusiya mu ntumbero yo gutera ubwoba ico gihugu gishaka kubatera kugira nikinavyumvire. Umunsi umwe imbere yaho undi mutegetsi wa Polonye yaratangaje ko ico gihugu kizorungika izindi nteko 2,000 ku rubibe na Biyorusiya. Ivyo bivuga ko igitigiri c'inteko kuri urwo rubibe kizoba ciyongera inshuro zibiri. Impungenge za Polonye zateye ziyongera ku vyerekeye rubibe gihana na Biyorusiya kuva abagwanyi b'umugwi Wagner bashitse muri ico gihugu mu kwezi guheze ku butumire bwa President Alexander Lukashenko. Aturitse n'u Burusiya, igisirikare cya Biyorusiya cyatangaje ko kikoresha abacangero b'Abarusiya kugira bamenyereze inteko zacu.
Bakunze ibijwi rya Amerika, umwaka urashize tubateguje ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Shuti mwarimu duteza matwi mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ariko mbere yuko dutandukanaho tubabwire ko mu Burundi ku nshuro ya mbere komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR yavuze ku mugaragara ko hari Abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'umwaka w'1965. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure iyicwa ry'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Fernando Villavicencio wari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ecuador. Naho muri Nigeria abasirikare bakoze kudeta bashyizeho guverinoma nshya. Ibyo bibaye mu gihe abayobozi bo muri Afurika y'Uburengerazuba basoje inama yabo bavuga ko bashyigikiye byimazeyo diplomasi mu rwego rwo gushakisha uko ikibazo cya Nigeria kirangira. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu uyobora CEDEAO muri iki gihe yavuze ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro. Inama yabo ibaye nyuma y'iminsi ine igihe ntarengwa cyahawe abakoze kudeta muri Nigeria gusubiza ubutegetsi abasivili no kugarura perezida watowe Mohamed Bazoum kirangiye bitagezweho. Naho muri Nigeria abantu bitwaje imbunda bateye imidugudu ibiri muri leta ya Plateau Majyaruguru yo hagati kuri uyu wa kane bishe abaturage byibura 20 nk'uko polisi y'igihugu yabitangaje. Nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Twongere tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani we wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbashyizeho mbifuriza umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahirwe.